imwumva n'ijwi rya Amerika. Turabara mukije cyo tinda mwibagenzi turi kumwe kuri uyu munsi wa kane tariki 27 z'ukwezi kw'indwi mwaka 2017 muri kumwe na Ange Aloys Bigirimana kuri micro hano ni Washington DC. Abandi baramukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoro.
Igipolisi za gukora kwibwirizwa nshingiro n'amategeko yose mpuzamakungu ajanye n'indagati y'akazi na muntu uburundi bwatiku igikubu.
Uyo ni Faustin Ndikumana, umukuru w'ishyirahamwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo n'ivyumviro, avuga ko igipolisi gikwiye gukorera abanyagihugu. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi zirimwo ibura ry'ibifungurwa byahora bifasha abarwayi b'umugera wa sida mu ntara ya Gitega bishobora gutuma bahasiga ubuzima ni mukanya. Radio Hijwi rya Amerika i Washington DC ishyirahamwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo n'ivyumviro kugira bashike ku iterambere rirama, rihamagarira igipolisi cy'u Burundi kumenyekanisha itegeko rishasha rikigenga. Iryo shyirahamwe ribona ko ibyo byotuma hagabanuka amakosa akorwa n'igipolisi mu gihe abantu bose bomenya ivy'inzego zitandukanye z'igipolisi cy'u Burundi zirekuriwe gukora. Ibyo byashikirijwe na Faustin Ndikumana, na umukuru wa Parseme mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane i Bujumbura. Eroje birika neza yakurikiranye ico kiganiro.
Iryo tegeko rishasha rigenga igipolisi cy'u Burundi ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza ku itariki ya 20 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Ishyirahamwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo n'ivyumviro kugira ngo bashire ku iterambere rirama, ryemeza ko ingingo ziri muri iryo tegeko ari nziza cyane zishobora gutuma igipolisi gikora cubahiza ubwigenge bwa kiremwamuntu n'abanyagihugu bakaciyumvamo kurusha. Faustin Ndikumana, umukuru wa Parseme.
Muri iryo tegeko ritora na kazi bavuga bati yuko tugeza kumva ko urwego rw'igipolisi rwiza kugendera ku mategeko gukingira abanyagihugu n'icyo bita liberté individuelle, yuko igipolisi kiri au service y'abanyagihugu, gukorera abanyagihugu. Igipolisi kiza gukorera kwibwirizwa nshingiro n'amategeko yose mpuzamakungu ajanye n'indagati y'akazi na muntu uburundi bwateko igikubu. Bakavuga neza kandi yuko nibyo gukoresha inguvu vyitonderwa kugira barabe yuko biba bikenewe. Hari ahandi indi article 311 ivuga yuko ipolisi ntigishobora gukorana cyangwa ngo kereke kuki ifise preference mu kazi kacu ku mugambwe kanaka canke imihari ibiyukomokako. Hariyo article 310 ivuga neza ko bibujijwe torture, guhohotera agati y'akazi na muntu. Hagashakurikira n'iyindi ivuga yuko umupolisi ari kupabiri ndi amavirasi ndi bazoro macava mu gipolisi bacha bamirukana. Ikindi gikomeye ugitohoza y'ivyaha police judiciaire de parquet niyihabwubasha gukurikira ibyo gutohoza icyaha mu iryo tegeko.
Ariko iryo tegeko Ndikumana asanga ritama ryubahirizwa atanga karorero.
Uburi hari gihe uyumvira ati none gutohoza biye kuri we bane nabandi. Difference hagati y'abategeza gutohoza ivyaha hagati y'aba officier de police judiciaire n'abatumva ngo service nationale de renseignement ububasha bwamwe nabandi bugarukira hehe? Icyo ni kibazo tuzibaza. Turavye abari kuri gutohoza ivyaha bafitiye n'ubuhinga ni iki? Ugasanga abantu rero batamenya aho bagarukiriza, utusanga habaye des excès d'osere, ugasanga abantu biri mabi, ugasanga abantu barakoresha ibyo gupfuga kumbure ku nyungu zabo canke n'ibindi. Iyo umuntu wese avuga ati jiwe nje ndabijeje imbere y'amategeko nije ndabibaza ama service de renseignement ajejwe kuburira na tretamaka hageze gutohoza ivyaha office de police judiciaire umva aya mategeko ari clair. Ifo rero yuko ivyo vyigishwa abantu batarabitarahinduza ingendo bikabibahinduza rika kenshi nuko nk'aya mategeko asohoka abantu ntibabimenye.
Umukuru wa Parseme ahamagara inzego zibijejwe kugisekeza ryo kwigisha itegeko rishasha rigenga igipolisi, anavuga ko inyifato y'igipolisi akenshi yerekana ishusho y'igihugu
ngendo ntirahinduka. Ndabona ko bitarakurikizwa vyinshi, hari amategeko ubona ko igipolisi ingene kwana minisiteri republike. Ivyo nibyo dushaka ko justement nyene bikangura gukorerwaho kugira bihinduke. Donc twateye akamo kuri itegeko ryo banza rikigishwa bakamenya ibirimo, bakamenya ko umupolisi nyene turutiye par exemple ibujijwe. Bavuga ngo mu gipolisi yuko bategeza kurikiza amakonvensiyo ubundi bwose bwashyize ko amategeko ayo makonvensiyo burya araza burya aramaze kwigishwa. Ubwo ikintu cyo gituma gikogwa nukire kuri bigenwe n'amategeko hanyuma cononya akapina responsibility wenyene kubera amateka ibore kandi yakibonye n'amateka ya mugi cyangwa gikora atonya akapina na responsibility aho rero babiriko birafasha n'ukuvuga rero abahinga bo bakuna kuvya intwari biri bakubwira ati bugi igihugu cyose kenshi kugira ubuno busebiye bwacu indicateur ninge mu police yigenze haje mu police ngene yigenza mu gihugu kanaka ucubona ubusiriye igihugu n'amarita biba mu ico gihugu niyo indicateur ya mbere
igipolisi cyo Burundi kigenga ngisata gifite ubushikiranganje gikubukira bwite cyashinzwe mu mwaka w'2005 imbere yaho cyakubukira ubushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu kigizwe n'abahoze mu migwi yagwanya leta hamwe n'abahoze b'abajandarume n'abapolisi b'igihugu abatutsi n'abahutu bose bategerezwa guserukirwa ku rugero rungana rw'ibice 50% nk'uko bitekanywa n'amasezerano ya Arusha itegeko rishasha rigenga igipolisi ryaje guhinyanya uburyo mu mwaka w'2005 Eloge uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
arakoze Eloge uri kaneza abarwayi bagendana umugera wa sida mu ntara ya Gitega mu Burundi bavuga ko mu gihe atacokorwa mu kubaronsa ibifungurwa bahora baronswa bashobora kuhasiga ubuzima ivyo babishikirije mu gihe amashyirahamwe akorana na leta muri ico gisata yakuye mu akarenge ibindi kuri inkuru tubishikirizwa na mugenzi wacu Fidel D'Antoine Saiman.
Abo bagendana umugira wa sida mu ntara ya Gitega babwijwe rya Amerika ko bahanzwe no kubura ibifungurwa bahora baronswa n'amashirahamwe abakurikirana mu mashirahamwe yahora bafasha mu kubaha izo mfungurwa hejuru yo kubaha imiti yo gupfupfaza bavuga ko ibyo bifungurwa byahora bitangwa n'ishirahamwe gita y'ibifungurwa ku isi PAM iryo shirahamwe naryo rikabaciye imisi ryarahagaritse kubaha ibyo bifungurwa Jean Claude Twagirayezu umuhuza w'ibikorwa mu ishirahamwe gita abagendana umugira wa sida SWA igisata gikorera mu ntara ya Gitega aratubwira uko byifashe
icyo kibazo kirahe ari nkuko tubibona natwebwe baratwitura turi bakakubwira cyane cyane bariko barafata umuti ko badafungura ugasanga nk'iyo turiko turagira ibipimo byo kuraba abantu ingene imigeri igenda iraduga mu mubiri uri kurabaza harimo bakubwira yuko ari kubera ibintu byo kubura ico bafungura ico kibazo rero ni sivyo imbeshere ni byo kuri abatwitura turabona yuko harimo bafata umuti kandi bakabufatira no kudafungura.
Jean Claude Twagirayezu aravuga ko ivyo bifungurwa byatangwa nk'ifashanyo vyagiye biragabanuka uko imyaka yagiye iragenda.
Mu myaka y'ibihumbi 2009 ishirahamwe rijejwe ibyifunguro ku isi ryaradufasha. Icyo gihe umuntu wese atanguye umuti wo gupfufaza yabafise n'ifunguro twamuha mu nyuma mugabo byagiye biragabanuka ne gushika naho dusanga turi ko dufasha abakenyezi gusaba ariko rujya mugambi uko kingira umwana kugira ntavukane umugera biratinda nko mu myaka y'ibihumbi 2016 hoho icyo kikorwa nticigeze gikorwa ngaha mu kigo cyo gufasha abantu mu bijanye n'ingaburo
muganga makuru atanimpagaritse arongoye umugambi wo kurwanya sida mu ishyirahamwe gita ineza y'abana SOS mu ntara ya Gitega aremeza ko habaye ikibazo giturutse ku ibura ry'ibyo bifungurwa
Nafuka yuko hari ingaruka zabaye cyane cyane kuvyerekeye ibyo kuronka uburyo bwo gufasha nk'abantu badafise ko ingwara zo gufungura nabi bagendana umugera kubera yuko turakwije hafi umwaka n'inzu twadukwije hafi umwaka n'inzu tutaronka izo fashanyo kuko kare twaca dufashwa n'uburyo twahabwa n'abagira neza bari baratuhaye babereke cyo gihe rero bimaze bamaze kuba barakwima karenge na leta bikagabanuka pa muntu yari kibizana twaca twitaho abana gusa ko abakuze n'abakarindi kiretse uwo binaneranye gusa tukabona ko byahanze nibwo twaca dushiramo tugurira abo dufasha
Karinia Kaneure aserukira urunani rw'abagendana umugira wa sida mu ntara ya Gitega arafise icyasaba kubw'abagwayi aserukira
ico dusaba yuko twovugwa neza hanyuma rero haboneke n'utwo dufungurwa twahora turamira abantu cyane cyane nk'abakenyezi usanga ari abafakazi abandi nabo ugasanga baribungenze abandi nabo ugasanga n'abakenyezi n'ukuri bantu aho nikora kandi ngaha mu gisagara ca Gitega baragwiriye
Serigne Lum ajeje programme mwishiramwe PAM avuga ko abagwayi bo kuyangana gato ahamenyesha ko PAM ifashanije n'ikigega mpuzamakungu Fonds Mondial bagira basubire gufasha abagwayi babicije mugambi wa leta n'ishiramwe gita imbabare kuri wa ruje mu Burundi Serigne Lum aremeza ko ari habaye ikibazo giturutse kubahora bafasha iryo shiramwe mu kubaha uburyo ariko akamenyesha ko batangwe kurunga kumurika ibifungurwa mu bubiko bw'amashyirahamwe yaho ratanga ibyo bifungurwa ku bagendana umugera wa sida abagendana umugera wa sida mu ntara ya Gitega bakurikiranwa n'amashyirahamwe yihaye kugwanya ico kiza bangana n'ibihumbi bine n'ijana dufatiye ku bitigiri dukura mu gisata ca leta kijeje kugwanya umugera wa sida mu bushikiranganji bubijejwe igitega hagati mu Burundi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
arakoze Fidel Antoine Sabimana mubana yamukurikirana radio ijwi rya Amerika umuryango wa Afrika y'ubuseruko wemeje ko uzorungika indorerezi zigenga gucungera no gukurikiranira hafi amatora yimirije mu bihugu by'u Rwanda na Kenya inkuru tushikizwa na mugenzi wacu w'ijwi rya Amerika Arusha Pierre Claver niyo nkuru
Igituma umuryango wa Afrika y'ubuseruko washemye kurungika umugwi w'indorerezi mu matora yo mu Rwanda hamwe no muri Kenya n'ukwihweza ko ibihugu byose bigize uwo muryango byubahiriza intwaro ya demokarasi nk'uko bivugwa n'inama shikiranganji y'uwo muryango Honorable Alhaj Kirunda Kivejinja atwariyo nama shikiranganji amenyesha ko ageze ko uwo muryango wicungerera ibibera mu bihugu biwugize ibyiza canke ibibi bikamenyekana
You must understand that One of the pillars of the East African community is that we must have democratic governments.
Ati mabwirizwa gutahura ko imwe mu nkingi zigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko ari uko tubwirizwa kugira intwaro zubakiye kuri demokarasi ariyo ntwaro rusangi tukagenzura ko ibihugu byose bivyubahiriza kugira ngo twiboneye igihugu kidakwije akaranga ko kuba muri uyu muryango nimba rimwe mu nkingi rero birumvikana ko ari akazi kacu ko kuraba neza no gucungera ibiba mu matora mu bihugu bitandukanye bya yase Erega twamye tuzeginze kuva kera twiteze ko abandi baza kuducungerera ibibi wacu baba bavuye buraya Amerika n'ahandi henshi ariko nawe ubu turakuze kugira ngo twibeko
When will you self check yourself I think we are mature
Wasanzwe ari cegira ca kabiri co mushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Buganda yatangaje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuwo mugwi w'indorerezi wamaze gutangura akazi kawo k'imyiteguro Kuri we amatora yo mu Rwanda guhera ku itariki zitatu gushika zine z'ukwezi k'umunani hamwe no muri Kenya itariki k'umunani z'ukwezi k'umunani nyene hazogera izo ndorerezi zamaze kurungikwa
That team is already on the ground it's going to monitor what is going on in Rwanda
Atuwe mu bantu batari bake uramaze kujaho mbere watanguye ikivi bazoja kuraba no gucungera ibibera mu matora mu gihugu cy'u Rwanda abandi bazoja gucungera amatora muri Kenya ivyo bazoshira mu byegeranyo byabo inyuma y'igikorwa bizoba nk'icigwa ku bindi bihugu by'aka karere ego nivyo tuzo kwigira no kuvyegeranyo by'abandi baturutse mu bindi bihugu ariko uwo mugwi wa yase uzocungera amatora ni nk'icirore cyo kwirabira natwe ibiba mu bihugu byacu aho kubwirwa n'abandi ivyabereye mu nzi wacu umujyango wa Afrika y'ubuseruko warumaze gucungera amatora ahatari hake harimo no mu Burundi mu mwaka w'2015 ariko ivyegeranyo byabo ntivyavuzwe ko rumwe n'abanyapolitike batandukanye mu Burundi gushika ubu abamaze kwemeza ko batazurungika indorerezi z'amatora mu Rwanda n'ishami ry'ubumwe bwa Buraya gusa cyekurabe ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi, saa 10.
Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ibikorwa byo kwiyamamaza mu matora birabandanya mu Rwanda, mu gihe hasigaye indwi imwe gusa ngo abanyarwanda bitorere perezida wa Repubulika. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo basanga ayo matora atari ngombwa kuko ikizovamwo gisanzwe kizwi. Bavuga ko no mu kwiyamamaza ari ugusesagura amafaranga yarakwiye gushirwa mu korwa bigenewe iterambere. Mugenzi wacu Eugenia Mukankusi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika baganiriye na Profesori Emmanuel Hakizimana, n'umunyamabanga mukuru w'ihuriro Nyarwanda RNC rikorera hanze y'igihugu. Uwo munyapolitike yari i Montreal muri Canada yatanguye asobanura uko babona ibikorwa byo kwiyamamariza mu Rwanda bimeze.
Twebwe dusanga ari amatora nta mpamvu, nkuko perezida wa Repubulika ubwe mu nama yakoreye mu Ruhango yabivuze. Yavuze yuko kuri we amatora yarangiye mu gihe cya referendum, nkuko kandi ibizavamwo bizwi. Rero tugasanga nta matora ahari, kubera yuko ntabwo washobora gutora kandi umuntu avuga yuko amatora yarangiye. Twe dusanga ahubwo bisa naho ari kwica igihe cy'abantu no gusesa umutungo w'igihugu. Kandi kuva na mbere twabonaga ayo matora tudashobora kuyemera. Niyo mpamvu tubavuze yuko twebwe tutazanayajyamo, kuko ntabwo twemera ko ari amatora akurikije amahame ya demokarasi twebwe duharanira.
Ku bwanyu murumva atagombye kuba ayo mafaranga yagombye gukoreshwa ibindi?
Twebwe twumva yuko ari amafaranga ngire abatumva bose yuko ari na menshi cyane, ni miliyari esheshatu z'amanyarwanda na miliyoni 500. Ayo mafaranga ni menshi cyane ku buryo ugereranyije nk'ukuntu mu mashuri bimeze ubu ngubu, aho abanyeshuri bacucitse cyane, ugasanga nka abanyeshuri mu mashuri abanza bacucitse. Kuri twebwe nk'ayo mafaranga yashoboraga kubaka nk'ibigo 28 by'amashuri, ibigo biringaniye, aho kugira ngo ajye mu matora yarangiye. Kandi hari n'ibindi byinshi cyane ari ya matora atujuje. Twe rero tubona ari isesagura, nta kindi tubona ari nk'aho ari ikinamico. Kandi ikinamico rihenze cyane.
Uravuga nyine nk'umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko se nta bintu mubona mwaba mushima mu birimo gukorwa uburyo amatora arimo kugenda mu gihugu?
Icyo dushima ni kimwe gusa, icyo dushima nuko noneho nk'abanyamahanga bajyaga bibeshya yuko mu Rwanda hari demokarasi babyibonera. Uko amatora arimo kuba biragaragaza cyane yuko abakekaga yuko mu Rwanda ngo kubera ko hari haba amatora, habaye amatora ya perezida wa Repubulika mu 2003, andi mu 2010, n'ay'ubu ngubu, bagakeka yuko aya matora akurikije demokarasi, bigaragara noneho bigaragarira yuko nta demokarasi iri mu Rwanda uko amatora arimo kuba. Natanga nk'ingero byonyine, hariya aya matora nuko navugaga perezida wa Repubulika ubwe yavuze yuko aya matora yarangiranye na referendumu y'2015. Kandi iyi referendumu ukuntu yakozwe nabyo ntabwo byakurikije ibyifuzo by'abaturage. Hari umunyamakuru witwa Andrew Mwenda w'Umugande, we ubwe mu kinyamakuru cyitwa The Independent yavuze yuko ari we watangiye igikorwa cyo gushaka uburyo perezida Kagame yaguma ku butegetsi, hanyuma akaza kubiganiraho n'abantu bamwe na bamwe muri FPR kimwe n'umudamu wa perezida Kagame, bagafata icyemezo. Biriya rero byo kuba kuvuga ngo abantu barabisabye hanyuma bishyirwa mu nteko ishinga amategeko no muri sena kugeza kuri referendumu, byari ikinamico gusa kubera yuko ibyemezo byari byarafashwe mbere. Ibyo rero byanatumye abanyamahanga bahise babibona ku buryo n'ibihugu by'Iburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byabyamaganye. Nicyo mbona umuntu yavuga yuko ari cyiza muri aya matora, kubera yuko iby'abantu bibeshyaga noneho arabibeshyuje ubwe.
Ariko Bwana Hakizimana, muravuga muti ni ikinamico, kandi abaturage ubwabo nibo bahagurutse bajya kubyisabira baturutse imihanda yose miliyoni na miliyoni z'abaturage nibo babisabye nk'uko Perezida Kagame yabyivugiye ntabwo yavuze ko amatora yarangiye atagomba kuba yavuze ko ikizayavamo cyagaragaye kubera ko babimusabye
nk'uko maze kwivuga ntabwo ari abaturage bahagurutse ubwabo ngo bagende kuko babisabe kuko maze kwivuga icyemezo cyafatiwe ahandi gusa abaturage bahatirwa kujya gusa naho babisaba bavuga yuko banditse inzandiko nyinshi cyane basaba yuko ingingo y'ijana na rimwe mu itegeko nshinga yahindurwa ariko usibye nibyo ngibyo dufite inyandiko zagaragaye ku mbuga mpuzambaga zerekana yuko izo nyandiko zari zarateguwe ndavuga nk'inyandiko rwose yo mu karere ka Kigarama aho inyandiko yari yarateguwe isaba nyine yuko iyo ngingo ijana na rimwe yahindurwa abantu bakaza gusabuzamwo amazina yabo agashyiramo nimero z'indangamuntu zabo ubundi bagashyiraho umukono muri icyo gihe rero nta muntu yavuga yuko ari ubushake bwawo basinye bwabateye gusaba yuko iyo ngingo yahindurwa hari n'abandi bagiye bavuga hari ndibuka hari n'umukecuru wigeze kuvuga kuri radio rwose avuga ati njyewe ntabwo ndi hano abansinyiye ni abategetsi ibintu byinshi bigaragaza yuko biriya nkuko nabivugaga byari ikinamico rigamije kujijisha abantu no kwereka isi yuko byaba koko abaturage bifuza ko Perezida Kagame yongererwa manda kandi bibuzi ya gatatu kandi byari bibujijwe n'icyegeko nshinga rya mbere ryo muri 2023
none se ubu ibikorwa byo kwiyamamaza birahari nta niki tugomba kubihagarika musanga ari cyo cyakosorwa kugira ngo yenda bigende neza cyangwa se no mu bihe biri imbere abantu bazagire ubwo bwisanzure cyangwa se bisabire nk'uko mubivuga muti ntago aribo basabye kandi byaranagaragaye mumva hari iki cyakosorwa
abanyarwanda baravuga ngo akaburiye mwisiza ntikaboneruka nikabonerwa mwisakara ibintu byapfuye bigitangira ibyakosorwa ubundi nuko Perezida Kagame atakongera kwiyamamaza nk'uko itegeko nshinga ryo mu 2023 kuko ryabivugaga kandi ryavugaga yuko nta na rimwe ko kirazira yuko umuntu yakwiyamamariza imanda zirinze ebyiri
ariko yarahinduwe
ubwaho nibyo byatungana naho ibindi byose bizava muri aya matora nta kintu bizatanga kubera yuko n'amatora ashingiye ku bintu bidahuje n'amategeko n'amatora arimo iterabwoba ryinshi cyane iyaba nibura byenda mungemereye gatoya nababwira
iryo terabwoba waribonye hehe
iterabwoba rirahari kubera yuko nko mu byerekeye kwiyamamaza kwa Diane Rwigara mu gihe bashakaga ko bajya ku rutonde rw'abakandida
ariko ntamukoze iterabwoba
mu byerekeye ibiganiro bakoraga bavuze yuko abantu babo bakurikiranwaga hari n'abantu babashyigikiye birukanwa ku kazi nabo ubwabo bahoraga bagenzurwa kandi n'ubu ngubu ubwo tuvugana ubu imitungo y'umuryango wa Rwigara yarafatiriwe nk'uko bimaze iminsi bitangazwa amakonti yarafunzwe uruganda rwabo rw'igikondo rwarahagaze ibyo byose ni iterabwoba n'ibindi byinshi byagiye biba
ariko bigenda bikurikiza amabwiriza cyangwa se amategeko igihugu kigenderaho ari inzu zisenywa cyangwa se bifatirwa bigomba kuba biba bifite impamvu ubwo ubutabera bushobora kuzakemura ibyo bibazo
ibyo bintu by'ubutabera byendana nihuse gatoya nk'ubwo ngubwo ibyerekeye n'ubutabera ni ikibazo gikomeye muri kiriya gihugu tugarutse nko kuri Rwigara muzi yuko Rwigara yitabye Imana muri mu cyo bise ko ari accident bakavuga yuko umuntu wamugonze yaba yarafashwe ko agifite igihunga ariko yuko azagizwa imbere y'ubucamanza ariko kugeza kuri uyu munsi uwo muntu nta n'ubwo izina rye nta n'ubwo aragaragara byumvikana rero yuko ibyo byose nta kintu umushumba ashobora kubyizeraho
Bakunze ibijwi rya Amerika, iki ni ikiganiro kibaha ijambo bakaganira, bakabaza ibibazo, bagatanga ibitekerezo.
Nuko.
Ikibazo ufite cyangwa se igitekerezo?
Ntabwo ari ikibazo, ni igitekerezo. Nuko abantu bari hanze bamenye ko mu Rwanda rwose hari amahoro, abakadari biyamamaza mu buryo bwisanzuye, haba ku maradiyo, haba ku mateleviziyo, buri wese amuha umwanya uhagije akiyamamaza. Aho tubona mu muhanda ni umutekano, amazu abantu baragenda uko bashaka, bizera zigenda, abakora arabakora, rwose mu Rwanda ni amahoro, demokarasi irinze yarasendereye. Ahubwo abo bari hanze nabo yabazaga bakiyamamaza, ntibavugire ku maradiyo hanze, babeshya babumva, rwose mu Rwanda nayo nta kintu dufite, ni amahoro.
Twibwirire ubwo hari noneho uko ubibona, hari ibyo yavugaga yumva byakosorwa, cyangwa se avuga ati aya matora nk'uko yavuze ati ni ikinamico, wowe ubibona gute?
Yesa atari ikinamico nyamara rwose ariya ntabwo ndi umunyapolitiki, ariko ibyo tubona biri mu mucyo. Ni ukuvuga ngo amatora ari kwiya, abantu bahabwa umwanya wo kwiyamamaza, buri wese akurikiza porogaramu aba yarihaye. Tuvuge ngo Kagame yagiye mu majyaruguru, undi bagiye mu burasirazuba, undi yagiye mu bumanuko bw'igihugu, buri wese mu mwanya nk'uko porogaramu yayitanze. Kenda nta kibazo gihari cyo kwiyamamaza mu bwisanzure bwa buri mukandida wese.
Utuye, urakoze cyane Lambert.
Icyo nashaka kuvuga kindi, iyo avuga ngo amashuri ngo ubucucike, igitangaje ni uko wa mugandi ubanza batazi igihugu bagerukamo kera, buri murenge ufite ekore primere ukajya na ekore segondere. Ubu kaminuza mu Rwanda uba ufite ubushake n'ubushobozi bwo kwiga ariga, nta kintu cy'amashuri ngo dufite.
Ndagushimiye cyane rwose kuri iki gitekerezo cyawe Lambert. Ubwo umutumi rwacu araza kugira icyo akivugaho. Ndumva uteye mu rya Sibomana Alphonse, aravuga ati bimeze neza kabisa, ati abakandida bombi uko ari batatu, aravuze ngo bombi bariyamamaza neza,
yaba Mpayimana yaba Dr. Habineza, bose bafata kimwe, bose mu bwisanzure bwe. Ariko ikindabaza ni uko nk'umuntu wa RNC batanze umwanya wo kuza kwiyamamaza, we ntiyigeza kwiyandikisha, akiyeza kuvuga ibitagenda, kandi akayaraje mu Rwanda akanabivugira, acangacanga abantu.
Urakoze cyane Lambert. Sibomana rero nk'uko nabimbivuze yavugaga ati rwose bimeze neza kabisa, ati kwiyamamaza abakandida uko ari batatu bariyamamaza neza, ati ubu ku itariki ya gatatu n'iya kane y'uku kwa munani tuzihitiramo umukandida utubereye. Naho Leo Karigo ati natwe Bujumbura muduha umwanya, nubwo itora ry'u Rwanda ritatureba cyane ariko u Rwanda rutoye nabi, natwe bitugiraho ingaruka mbi. Twakire na Dieudonné.
Ndabumva.
Urahagana he?
Yenda hano bitariyo mu Bufaransa.
Yewe
ni igitekerezo si kibazo. Muri make nagomba kuvuga ku bintu byerekeye ugiye kuraba Burundi n'u Rwanda, yenda mu Burundi. Ugiye kuraba Burundi n'u Rwanda nibwo gwese bita nk'ibise kahise kamwe. Hanyuma uyu munsi ikibazo kiri mu Burundi ni kiringo cya gatatu. Mumbabarire jyewe sinkunda kurya umuntu ijambo ndabivuga. Yari kintu kimwe uyu munsi nibyo politike ni politike, kandi abayikina nibo bene byo. Mugabo ahanini politike ikora ku banyagihugu batoya. Hari ibintu byinshi byagiye biraba muri politike bituma uyu munsi ibihugu biri kubigenda uko biko biragenda, tubiyeho cyane namwe murabizi. Ariko rero ikintu kimeje nagomba kuvuga ni kimwe, ni byiza umuntu akora ibyiza kandi baramushimira, mugabo ikibazo cyari mu bihugu byacu bya Afurika dufite ingorane imwe, ntituzi gutahura amategeko icyo avuga. Ufite wese ubutegetsi agomba kubuhindura abwizanisha ko amategeko ukayaha intumbero ushaka kwigufasha wewe, ukibagira yuko igihugu camyeho kandi kizogumaho n'inyuma yabo. Ni ukuvuga jyewe rero ngerageje kuvunagura, nibyo ni byiza abanyarwanda nibatore uko babishima, mugabo tugerageze twige kumenya nimba ubaye buramatari cyangwa kaba meya umenye ko baye meya mugabo ejo uzo munyagiho gasanzwe kubera iki kiringo cyo cyo gutwara kidohera hanyuma bitabandi kuko kugumira ko kubitegetse ibyunzire birahera.
Icyo cyari ikiganiro muri sanga cyabaye mu kanya aho Professor Emmanuel Hakizimana umunyamabanga mukuru w'ihuriro nyarwanda RNC yaganira na mugenzi wacu Eugenia Mukankusi ndetse n'abanyagihugu bakaronkera karyo kubaza ibibazo kubijyanye n'amatora yo mu Rwanda. Ninaha turangirije amakuru twateguriye muri akanya mwari kumwe na Lorenzo Bigirimana kuri mikro ibiganiro bica kujya Amerika birabandanye.